Ili nijwiti Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi ejo habaye inama yahuje inzego za leta n'abahagarariye imigambwe ku kibazo cy'ababuragiza ibikorwa by'indi migambwe cyo kimwe n'abashikiriza imvugo zitera ubwoba abandi banye politike batumiwe baragaragaje uko byifashe.
Nosaba yuko inzego zibijeje bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira, haba mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu bucamanza. Hari ibintu biguma biba byisubiriza ukibaza izo nzego icyo ziriko zirakora canke iyo zagiye.
Uwo ni Agatondwasa ayobora umugambwe CNL.
Turabe neza abo banyamigambwe bari mu nzego z'igihugu, mu nzego zitwara igihugu. Niba barananiranye rero baserukira leta, baramara amaze leta, bavyita haute trahison. N'ubuhemu twihe iminsi 30, tuvuge tuti iyi minsi 30 ni seserofe.
Uwo nawe ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Umuvugizi wa leta ya Uganda yiyamirije ivyanditswe n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda The New Times z'uko ubutegetsi bwa Uganda bwapfunze imirongo y'itangazamakuru yabo kuri internet muri Uganda. Mu Rwanda ejo kuwa kane komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abakandida bazokwiyamamariza ibibanza by'abasenateur. Imbere yuko dushika kuri amakuru, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fidele. Ayo hirya no hino tuyahere kuri Korea ya Ruguru na Leta Zunze za Amerika. Igihugu cya Korea ya Ruguru kiragabisha Leta Zunze za Amerika ko cyiteguye kuganira canke gutana mu mitwe, kandi ko gishobora kuba intambamyi kuri Amerika y'ibihe birebire biri imbere. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kane, umushikiranganji wa Korea ya Ruguru ajejwe imigenderanire n'andi makungu Ri Yong-ho yavuze kandi ko mu gihe Amerika yokongera gufatira ibihano ico gihugu ko bari guharura nabi bikomeye. Iki ni ikimenyetso cy'uko Korea ya Ruguru ishobora kudasubira mu biganiro na Amerika vuba, naho yari yavuze ko ishobora kubisubiramwo mu gihe imyemerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo muri ako karere izorangira. Ikaba yarangiye muri iyi ndwi. Leta Zunze za Amerika hamwe n'abatalibani bo muri Afghanistani barasubiye mu biganiro vy'amahoro muri Qatar kugira barabe ko boshika ku masezerano ashobora kuzorangiza intambara ya gisirikare ndende Amerika yinjiyemo. Ibiganiro byo ku ncuro y'icenda byatanguye ejo ku wa kane I Doha ku murwa mukuru wa Qatar, bwitezwemo amasezerano arindiriwe igihe kirekire hagati y'izo mpande zibiri. Ibiganiro byongeye gutangura inyuma y'umunsi umwe abatalibani mu buraruko bwa Afghanistani bisha abasirikare babiri ba Leta Zunze za Amerika, bakaba bashikanye ku basirikare 14 bamaze kwicirwa muri ico gihugu muri uyu mwaka w'2019. Igihugu cya Canada giteye kubiri nuko Uburusiya busubira mu mugwi w'ibihugu bya G8 kiretse buvuye muri Ukraine. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wa Canada ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Christia Freeland ejo ku munsi wa kane. Yahakanye icyifuzo cyashikirijwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump cyo gusubira kwakira Uburusiya muri uwo muryango. Inama y'ibihugu bya G7 itekanijwe mu mpera zindwi mu gihugu cy'Ubufaransa. Uburusiya bwinjiye muri uwo muryango w'ibihugu bitunze mu 1997 bukugwamwo inyuma yaho bwigaruriye intara ya Crimea ya Ukraine mu 2014. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagirijwe kwica batavuga rumwe nawe mu Bwongereza n'ahandi mu Buraya, hamwe no kugerageza guhungabanya amatora yo mu 2016 muri Leta Zunze za Amerika yashikanye Perezida Trump ku butegetsi ibitari byitezwe. Tukivuga kuri iyo nama ya G7 Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yifuza ko ikibazo cy'imiriro iriko iratongora amashamba ya Amazon muri Brazil kibi cya mbere kiganirwa ko muri inama y'ibihugu ndwi bitunze kuruta ibindi ku isi. Perezida Macron ejo kuwa kane akoresheje ubutumwa bwa Twitter yagize ati inzu yacu iri kirasha. Yongeye ati ishamba rizana imvura, amahaha atanga 20% by'impwemu z'isi yacu ririko ryaka umuriro na kaga ku rwego mpuzamakungu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nawe Antonio Guterres avuga ko bimuteye impungenge kandi agasaba amakungu kugira icyakora cyihuta cyo gukingira ayo mashyamba ya Amazon. Perezida wa Haiti Jovenel Moise yararokotse ikugwa ku butegetsi ni nyuma yahejo kuwa kane inamashinga mateka itoreye ikongera ikemeza kumugumiza ku butegetsi ibirangije amayinga atari make imigambwe itavuga rumwe nawe yariko irakora uko bukeye uko bwije kugira ngo imwegure ku vyaha imwagiriza byo kurya ibiturire hamwe n'ubwicanyi. Gushika ubu Perezida Jovenel Moise ntacu arashikiriza kumugaragara kuri iyo ngingo yafashwe n'abashingamateka. Abatavuga rumwe nawe bari bavuze ko hari vyemeza ko Perezida yasinya amasezerano atari make biciye kubiri n'amategeko y'ico gihugu. Yakoresheje nabi kandi amafaranga ya leta kandi ngo yagenye mu mabanga abategetsi batabikwiye kandi barya ibiturire.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho inyuma y'ibigize iminsi byibonekeza mu mihinga itandukanye y'igihugu bijanye no kutihanganirana hagati y'abanyepolitiki inzego nkuru z'igihugu zahagurukiye icyo kibazo. Cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu bakoranije ejo kuwa kane Bujumbura babura amatari n'abarongoye imigambwe. Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu turere tuvugwamwo ivyo kutihanganirana uwurongoye Freddy Mbonimpa yabwiye abamukurira mu ntwaro kugena ibintu byifashe. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatongimana.
Inyuma y'ibigize iminsi byibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu bijanye no kutihanganiranira hagati y'abanyapolitike inzego nkuru z'igihugu zahagurukiye icyo kibazo. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bakoranije kuri uno wa kane Bujumbura babura amatari n'abarongoye imigambwe. Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu turere tuvugwamwo ivyo kutihanganiranirana urongoye igisagara cya Bujumbura Freddy Mbonimpa yabwiye abamukurira mu ntwaro ingene ibintu vyifashe.
Igisagara cya Bujumbura amahoro n'umutekano birakwiye kandi biragaragara kuko benshi niho muba ariko nitwosiga inkore ku maso turabona hamwe hamwe ko bitariko biragenda neza kuko byarigaragaje muri weekend iheze aho muri komine ya Mohaba ikibazo cy'ukutumvikana no gukorana hagati y'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD-FDD ariko ntivyashe kurugero twovuga ngo birarengeje ariko raporo natezwa kuyitanga kuko mu byo mwiga mu byo muvugana birimo icihutiwe twaragaritse byariko birakogwa n'abashamiranye hanyuma utekano uragaruka.
Umugambwe SNL uri muyivuga ko ubuzwa gukora politike ku butaka bw'u Burundi kandi wemerewe n'amategeko. Umushinga mateka agatongwasa arongoye umugambwe kugwego w'igihugu aranegura inyifato y'abajejwe intwaro.
Aha rero nosaba yuko inzego zibijejwe bamwe babonwe bose mu byo bakora ku munsi bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira haba mu gipolisi haba mu ntwaro haba mu camanza kuko hari ibintu bituma biba byisubiriza ukibaza izo nzego cyo ziko zirakora cyanye iyo zagiye. Aha none navuga yuko ari abastanteri bamwe bamwe by'ukuri bakwiye kubigwa ko
ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD wagirizwa ko abanywanyi bawo aribo baburagiza abandi gukora politike. Uwuramutswa Evariste Ndayishimiye ntabihakana akemeza ko aho bitariko bigenda neza bikogwa na bamwe bamwe mu banyapolitike bashacoba ko bashobora kutazosubira gutogwa.
Iyo turiko turavuga rero by'amatora keshi turavuga tukavugana twebwe abatwara imigambwe mugabo hari ikindi kintu twibagira. Turibagira abanyapolitike bakomeye bari mu nzego z'igihugu ngaha bakomeye nabo bafise uruhara muri ibi hagize amatora. Ushimba ari bafise uruhara ubwa mbere batakwimvira ingene bagira bakugwa. Kora biyumvira batamatora ntazosiga mahoro bahamuka kuruta mbere twebwe rutwara imigambi. Rero iyo turiko turarabuka menga maso yacu yoguma araba abatwara imigambi burya tuba twihenze naho nyene nitusubire turabe neza. Turabe neza abo banyamigambi bari mu nzego z'igihugu mu nzego zitwara igihugu. Niba barananiranye rero baserukira leta baramara maje leta bavyita haute trahison n'ubuhemu twihe iminsi 30 tuvuge tuti iminsi 30 ni sesero fe kandi tuzosuragura tutatuvuga tuti sesero fe definitive ubu rero birabaye amahoro mu banyamigambwe ntibizosubira kuko tuzoca dufata imyanzuro ikwiye ku buryo bagira ico batinya.
Muri iyo nama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima ko harabajejwe intwaro bubahiriza ibikorwa by'imigambwe. Pascal Barandagiye aragaya ariko ababuragiza ibikorwa by'imigambwe imwe imwe akavuga ko atanumwe yabibatumye. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yararongoye iyo nama mu ijambo yashikirije ko yatumwe n'umukuru w'igihugu yasavye ibigize iminsi biba byo kubuza abandi banyepolitike gukora ko bihagarara.
Dusavye mwebwe barumatara mujejwe intwaro abakuru b'imigambwe yuko uwo wese azozana imvugo ituma abarundi dusubiranamo ituma abarundi bategwa ubwoba n'amatora yuko uyo muntu yohanwa bimwe bikomeye. Hariho abadandaza bamwibana cyane cyane bunguruza abantu batwidogira bati twebwe turonse kiraka cy'umugambwe kanaka cyangwa uwundi baca batubuza ati abo muri umugambwe nimwabatwara musubire gutaha. Tugasaba yuko boreka umurundi wese akishira akizana mutwiwe no muvyiwe.
Bimwe mu byapfunditswe muri iyo nama n'abarongoye imigambwe n'ababuramatari nuko imigambwe yose igiye kwinjira muri ya makomite ahurikiyemwo bose ajejwe umutekano. Muri iyo ngingo kandi bikavugwa ko atamugambwe n'umwe wo kugira sinda bibazwa utazobikora nawo ukazofatirwa ibihano.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Umuvugizi wa leta ya Uganda Ofwono Opondo yiyamirije ivyanditswe n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda The New Times z'uko ubutegetsi bwa Uganda bwapfunze imirongo y'itangazamakuru yabo kuri internet muri Uganda. Opondo yabwiye Ijwi d'Amerika ko ivyo ari propaganda y'u Rwanda. Umumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ikinyamakuru The New Times cyanditse inkuru yuko Uganda yafunze ibinyamakuru byo mu Rwanda muri Uganda ku buryo bidashobora gusomwa ku mbuga za internet. Abantu batari bake mu Rwanda nabo babyamaganye bake ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Twitter, harimo n'umwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe. Ariko ukurikije ubutegetsi bwa Uganda ibyo si byo. Ofwono Opondo n'umuvugizi wa leta ya Uganda. Ati mu minota mike nahoze nsoma ikinyamakuru cya The New Times kuri mudasobwa yanjye. Ntekereza ko Abanyarwanda bakomeje n'ikengeza amatwara rigamije ikibi. Nk'ubutegetsi bwa Uganda turakomeza kwirinda guha agaciro ikengeza amatwara ry'ibinyoma. Niba tutarahagaritse ikinyamakuru cya New Times kwinjira muri Uganda mu mezi atandatu ashize, ntitunafunge ibinyamakuru byabo byose kuri internet muri icyo gihe bafunze umupaka. Ni kuki twabikora ubu ngubu?
Uganda Rwanda Times showed on Uganda Street over the last 6 months when they closed the border. Why should we do so today?
Bwana Opondo yongeyeho ko ubutegetsi bwa Uganda bwabikoze bubigendereye kwima agaciro iby'ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinjaga Uganda hamwe n'ibitutsi itangazamakuru ryo mu Rwanda ryagiye ryandika ku gihugu cya Uganda n'umutegetsi wacu, kuko ngo babonye ari ntacyo byajaga gutanga mu rwego rwo gukemura ibibazo byari hagati y'ibihugu byabyo. Ngahubwo nk'ubutegetsi bahisemo gushyira imbere inzira ya diplomasi. Ati kandi ntibyari ngombwa kugira ngo u Rwanda rufunge umupaka warwo anariyo mpamvu Uganda yaretse wayo ufunguye. Nimubajije niba Uganda igiye gufungura Abanyarwanda, u Rwanda ruvuga ko bafunzwe mu buryo burunyanyije n'amategeko hano ubwo abakuru b'ibihugu byombi baraye basinya amasezerano bemera ko bagiye gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Uko niko Ofwono Opondo yasubije.
I am not aware of anyone being held
Ati nta munyarwanda n'umwenzi ufunzwe kubera ko ari umunyarwanda. Hari abashobora kuba bakekwaho ibyaha akabafunzwe kandi bageze ku nzego zitandukanye z'ubutabera, ariko ntabwo bafunzwe kubera ko ari abanyarwanda. Bafunzwe kubera yuko bakekwaho kwica amategeko ya Uganda. Niba abanyarwanda bibwira ko hari abantu babo bafunzwe binyuranyije n'amategeko, bakwitabaza urukiko rw'ikirenga rw'igihugu basaba ko abantu babo barekurwa. Opondo naho yongeye avuga ko komite yashyizweho n'amasezerano ya Angola igizwe n'abanyarwanda hamwe n'abanyayuganda izagenzura ukuri kuri muri ibyo byose u Rwanda rushinja Uganda. Ati kandi ibyinshi bagombe kuba barabivuzeho mbere yo gusinya ayo masezerano. U Rwanda rukomeje gushinja Uganda gufunga binyuranyije n'amategeko no gukorera ibikorwa by'icyarubozo abanyarwanda baza muri Uganda, nkuko uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabyanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Nanjye namwandikiye no kumubaza niba Uganda idafite uburenganzira nk'igihugu bwo gufata umuntu uwo ari we wese ikekaho icyaha yakoreye ku butaka bwayo, ariko ntiyagisubiza. Nongeye mbaza impamvu ubutegetsi bw'u Rwanda bushishikariye cyane bake bavuga kuba bafunzwe bwo kwibagirwa abandi banyarwanda babarirwa mu bihumbi bakorera kandi bagatura muri Uganda ari nta kibazo kibagiraho. Asubiza ko kuba hari abantu b'umugumwe badahohoterwa bitavuze yuko abandi badakorerwa amabi, ariko ntiyasobanura iyo migwi itandukanye y'abanyarwanda batuye muri Uganda irimo abagirirwa nabi n'ubutegetsi abandi bakarikwa bakidegembya iyariyo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Twabajije umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi nimba we yashoboye gufungura ibyo binyamakuru birimo The New Times abanyarwanda bavuga ko bifunze, asanga koko bifunguka.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ejo ku munsi wa kane komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abakandida bazo kwiyamamariza ibibanza by'abasenateur. Iyo komisiyo yasobanuriye abakandida bamaze kwemererwa guhiganirwa ibibanza muri Sena ibyo bakwiye kwitwararika mu gihe cyo kwiyamamaza. Kwiyamamaza bizotangura itariki ya 26 y'uku kwezi k'8. Ibyavuye mu matora bitangazwa itariki ya 30 y'ukwezi kw'9. Inkuru ya Asumta Kaboyi, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Kwiyamamariza mu bazahatanira amatora y'abasenateri bizatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Abakandida 636 nibo bamaze kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga bazatorwamo abasenateri 14, barimo 12 bazahagarara intara n'umujyi wa Kigali, n'ababiri bazahagarara kaminuza za leta n'amashuri makuru yigenga. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda yasobanurira abo bakandida uko bakwiye kuzitwara.
Ubu rero tukaba twabatumiye kugira ngo twumvikane uburyo ibyo byose bizakorwa, uburyo mukwiriye kwiyamamaza gitore birumvikana, kwiyamamaza neza bikagenda neza, mukazaduha abazabahagararira igihe cy'amatora, mukimenyekanisha imbere y'inteko zitora ku rwego rw'uturere aho bizakorerwa, hanyuma rero tukumvikana n'uko amatora azagenda kugira ngo azagende neza nk'uko dusanzwe tubikora mu Rwanda.
Nk'uko bigaragara ku ngengabihe ya komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abasenateri azaba guhera tariki ya 16 kugeza kuri 18 z'ukwezi kwa 9. Abakandida bari bitabiriye inama yabahuje na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora babajije bimwe mu bibazo cyane cyane bifitanye isano n'uburyo baziyamamazamo. Uyu ni Moranyiteho Bayi wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko, ubu akaba ari umukandida ukomoka mu ntara y'Iburengerazuba.
Icyo twemera mu mategeko ni uko mwaduhaye ubwo burenganzira. Uko nzabigeraho, that it is my business. Icya kabiri mwavuze uburenganzira bujyanye ku bakandida aho bashobora gushyira amafoto kwiyamamaza ibyo bakoresha uko bisabirwa uburenganzira. Ubu twegereye weekend kampanyi zatangira kuri 26 nk'uko mwabitubwiye. Nibajije nitwandika bizaba ari akoro ekrite ya karere cyangwa verbal kuko asanga umuyobozi w'akarere ukaba atingenzanye ibyanjye bakakwemerera kuko nitujya muri processes yo kwandika dushobora kwandika ariko iyo bigiye kuri reception one stop center ishobora kugera kuri Lomel yenda bikamugeraho nyuma y'iminsi nk'ibiri itatu mu ya minsi dufite ni mikeya nabyibajijeho. Numve nicyo mwavuze ku bijyanye ku modoka z'abantu ku giti cyabo uburenganzira mwavuze ngo twatanga kopi. Numva umuntu akwemerera ukayishyira ku modoka ye nta bundi burenganzira wajya kwaka kuko imodoka niye kuko atabishaka yayivanaho.
Komisiyo y'igihugu y'amatora isobanura ko yashyizeho uburyo rusange abakandida bose bazahura n'inteko itora ariko ko bitabujije n'abantu ku giti cyabo kwiyamamaza gusa ngo bazagendere ku mategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza
avuze ati ibyo umuntu azakora ku giti cye ni business, uburyo azabikoramo uburyo azabagero ni business y'umukandida. Bizabe business y'umukandida ariko byubahiriza amategeko n'amabwiriza ahari.
Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 barimo 12 batorwa bahagarariye intara enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali, abasenateri babiri bahagarariye amashuri makuru ya leta n'ayigenga, abasenateri 8 bashyirwaho na perezida wa Repubulika n'abasenateri 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Abasenateri bazaba bafite manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda kandi harabakora mu burezi n'ababuhoramwo mu gihugu basanga inyongera ingana na 10% ku mushahara w'umwarimu atagisha yahinduye ku kugene umwarimu abayeho. Ni mu gihe harangiye amezi 6 leta y'u Rwanda ifashe ingingo y'ukongera umushahara kubigisha mu mashuri y'intango n'ayisumbuye. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagire ubusa ari Kigali.
Mu masaha yegera saa sita z'amanywa kuri kimwe mu bigo by'amashuri mu Rwanda, abanyeshuri bo mu mashuri abanza barataha mu nzira zitandukanye, abo mu mashuri yisumbuye bo ntibarataha. Bamwe mu barimu babo barataha kwikisari ngo babone uko bagaruka kwigisha, abandi baraguma ku ishuri, byose biraterwa n'amikoro ya buri umwe. Ni mu gihe amezi 6 asagaho iminsi mike ashize ubutegetsi bw'u Rwanda bufashe umwanzuro wo kongerera mwarimu 10% ku mushahara ahembwa. Iyo nyongera yemejwe n'inama y'abaminisitiri mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2019 itangirana n'ukwezi kwa kabiri. Irareba bigisha mu bigo by'amashuri ya leta cyangwa se bifashwa na leta mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Mu mibare umwarimu gitangira akazi mu mashuri abanza afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye 6 cyangwa se AD yahembwaga 42,000 by'amafaranga. Arahembwa 46,200 bivuze ko hiyongereyeho 4,200. Naho wigisha mu mashuri yisumbuye yararangije icyiciro cya kaminuza afite impamyabumenyi ya A0 yahembwaga 125,000. Ubu byabaye 137,500 hiyongereyeho 12,500. Ese 10% hari icyo ryahindura ku mibereho ya mwarimu idakunze kuvugwaho rumwe? Nyuma yo kwibaza icyo kibazo n'ibindi, Ijwi rya Amerika yasubijwe n'abakora umurimo wo kwigisha n'abawuhozemo. Duhereye kuri uyu murezi wigisha mu mashuri abanza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Twabonye ko nta gishya badukoreye n'ubundi gihindutse, keretse nibura bavuze ngo dufashe wenda amafaranga angana gutya tuyongeye ku mushahara wa mwarimu, ariko 10% rwose riri nta mpinduka.
Mu bihe bitandukanye mwarimu yakunze kwinubira umushahara ahembwa avuga ko ari ntica n'ikize, kandi ko ari nawo ntandaro yo kudindiza ireme ry'uburezi. Imvugo iracyari yagindi nyuma y'amezi 6 abarimu babongeje 10% by'umushahara.
umurezi runaka yavuye mu rugo abana bakeneye kurya nawe ntiyariye rimwe na rimwe ntiyambaye neza nk'uko byari bikwiye mu mwarimu ubyuka agenda rimwe na rimwe ashobora no kwinjira mu ishuri ugasanga bitewe na bya bibazo yasize mu rugo ntabwo ari gukora akazi nk'uko bikwiye.
Ntabwo waza kwigisha mu rugo uziko wasize ikibazo gikomeye, uziko umwana wawe atagiye ku ishuri kubera ko yavuze minerivare, tuzigishe neza. Ibyo rero bishobora kuba byadindiza ireme ry'uburezi.
Hambere ariko mwarimu mu Rwanda yafatwaga nk'umuntu ukomeye kandi wubashywe mu muryango abarizwamo. Gusubira habanye kumva ibijwi rya Amerika yegereye umusaza Pierre Damien Nyarwaya wo mu karere ka Bugesera yatangiye kwigisha mu 1970 ubu ntakiri mu burezi kuko adafite impamya bumenyi bimwemerera. Yatangiye ahembwa amafaranga 4,336 umva uko yakoresheje umushahara we wa mbere.
Tugitangira gukora twamaraga amezi atatu tukabona kuduhemba, ariko mwayo amezi atatu amafaranga yaziye rimwe nguri nyana y'ishashi nyihadata nti warakoze kunyigisha ayo mukangara nziza ndayigura ndamushimira nti mwarakoze nduri nyana. Tekereza umushahara w'amezi atatu ubusi nk'aho iki gihe mwarimu ya ashobora kwigurira inka akabona n'ibyo asagura muri ayo mezi atatu.
Kuri ubu kwitwa mwarimu bifatwa bite mu muryango abarizwamo? Ni igisubizo cy'abanyiri ubwite.
Kwitwa mwarimu ubu rwose ni izina riciriritse inyuma y'ayandi yose. Ntabwo wabwira umwana ngo uzagende ngo ube mwarimu rwose, reka. Nawe ubwe muri karitsiye deja tugereranyije n'ubuzima bw'abantu muri rusange nubwo rwa mwarimu usanga ari rwo ruciriritse.
Bura no kuba barimo badakora imishinga si uko ari injije, ahubwo ni ikibazo cy'amafaranga bagomba gufata.
Abatakiri mu burezi bose iyo nyongera y'10% ku mushahara wa mwarimu bayivugaho iki?
Shiro birahanitse, ubuzima buragoye nk'umuntu udafite inzara abamo kugira ngo azayigonde ikodeshe. Ni ikibazo tekereza mwarimu utazabona uko arihera umwana we kandi ariho yigisha abantu.
Ku bakiri mu burezi bo basanga n'ibikomeza uko birejo hazaza habo hazabamo imanga yuzuye ingorane.
Ejo hazaza hacu n'ubundi biracyagoranye, tumeze nka kwa kundi nyine uha umwana avuga uti mwana uyu munsi urenge nta terambere rindi dutegereje ubu ngubu, turi gukora nk'abakorera Imana
tubaho kugira ngo umuntu areke imbere ye byazagenda neza. Niba umwana wanjye ataziga ejo hazaza hanjye hazaba hahagaze.
Leta y'u Rwanda igira inama mwarimu kugana amakoperative nk'umwarimu sako kugira ngo imwunganire mu bikorwa by'iterambere, ariko nayo ugasanga mwarimu ahora avuga ko idahindura imibereho ye. Ikigaragara ufatiye ku mushahara mwarimu wo hasi ahembwa batubwira ko yemerewe amafaranga y'inguzanyo ari hagati y'ibihumbi 780 yakwishyura mu myaka 3. Gusa mwarimu akomeza gusaba ko igihe ibyo byose bitarabaho byibura yashyirirwaho iguriro ryihariye rya mwarimu nk'uko hari iguriro ryihariye ry'abapolisi n'abasirikare.
Isoko rya mwarimu ku biciro bihendutse ugereranije no ku yandi masoko byafasha mwarimu cyane 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 kugendeye nyine no ku mushahara wa mwarimu, urabona ntabwo babihuje n'ibiciro biri ku isoko.
Eh, bagira ubusaje ijwi rya Amerika i Kigali.
Mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano iyo bigarukiye. Nakoze kudutega amatwi, ndi mutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. We'll be right back.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.